makoraniro y'umugambwe ya mahuriro ari kumwe n'inzego zitandukanye mu manama n'amashyirahamwe y'urwaruka canke naho ari mu masengesho bategurwa n'umugambwe Senze DFDD uri ku butegetsi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yamaze igihe yerekana cane agashavu afitiye abantu bavuga ko basa n'abihagiye amatungo y'igihugu kandi bari kurushi. Nahatamaze narashira habona President Evariste Ndayishimiye arazi igitigiri cabo avuga ko baharurwa mu ijana. Uwo murwa avuga ko busa n'uwogeje ibanki nkuru ya Republika BRB agabisha ko umunsi umwe bazosanga inoti z'u Burundi zahinduwe maze ayo bafise akabacikana ibikaratasi. Yabigarutse ko mu masengesho aheruka gutunganywa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka.
Yari abajyana kwitwa ku maturisi abose bagapfa hanyuma Burundi bugaki nuko ntari inkozi iki
kubera gusirihera abantu bagiye bakavagura ahantu badashikaniza barabirunda mu nzi wabo.
Umunsi mwasanzwe ibyo bihera nabigize ibipapuro niho muzovyemera.
Ibyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro.
Yajyane muri banki hakiri kare baje
yajyane mu mabanki kare
kuko munsi n'isaha ntawo muzi.
Hariho avuga ngo barafise amantene ngo muri BRB ngo baza barabibira akabanga. Uwo munsi uzokoroka nk'igisuma wagiye ku isoko uzotaha muhira usagira ihera n'ibipapuro
cyangwa ngira umusako
gufata amahera ya BRB yose bakayakurayo bakayatwara
bagaca banyegeze reka nze ndabereke ko ijyana utatarirwaye.
Umunsi mwasaga ibihumbi icumi isigaye isa n'urwatsi rutoto uzoraba ko ibyo uzosubira kuyizana ahantu na hamwe niho uzomenya ko ajya amahera atarirwaye arayigihugu.
Ku bwa Perezida Neva abo bantu nibo batuma ifaranga ry'u Burundi ritakaza agaciro kandi n'ibintu bigakomeza kuyangara mu Burundi.
Amwiko marabisinako hariho igihugu nzi ugiye gufata bisi utwara umufuko w'amahera ntibanaharuwe kuko baraziko naho wokora mu inoti nka cumi ukazitwara ntahuzizana nabyo nibyo mushakira u Burundi.
Umukuru w'ishyirahamwe Parseme akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ko umuti ukomeye ari ugukomeza amategeko ahasha baronka amatungo adasiguwe.
Ntibaraba ibyo rwazi burasima bayisubiremo baramashize ingene ameze harya se nakora zirasima finali umuntu ashaka kurwanya burasima neza rero kwiza amahera abantu kurwanya ashima abantu kurwanya ni ukuvuga ubanza kurwanya ayo mahera nyine abantu baza gufunga badasiguwe ntinda gukubita mu ibara. Oya, siapa kita beri bah? Nau awak yang beri sini, aku yang beri sini. Kalau orang orang mesti akan sembuh kulit. Hati we kau kita ni biza dengan wong kulit activity. Usus tu ni ada sini tak? Siapa kulit kau ni? Muka orang ni kuyur kat sana milia ada jose. Angkut itu bukan ni.
Gapahiye rusiri yatwashiramwe urikome nabasanga hadafasha ingingo zituma Burundi buronka amahera y'agaciro atakazo yagwa n'ubundi.
Ibitegwa cyo kamazi birimo mu kibazo gikomeye cyane ahadufatiye ku ikawa tukaja ku ipampa urazi ko na kujeri ko yoyo yamaze guhomba gatembagara kagirire tukaja ku icyayi usanga ibintu byinshi umengo rite yarabihebye kandi yagomba kubiziba ikawa uduze rugurura urashobora kwifata ku munwa kuko ubu nizo barima mu bitoki barima mu biharage barima mu bintu byose urumva biragoye. Ikindi nacyo kivamo amafaranga y'agaciro aburundi busashanye n'amakungu ra cooperation development navyone murabona ko bitifashe neza ibintu bijanye n'abamukera rugendo ibintu bijanye n'abazana imitaye mu gihugu murabona ko biri mu bibazo ivyo byose ukiraga bishoboke leta igomba gufata ingingo mu bambere.
Ivyo kutizera aho bakorana n'uko ntakwibesha mu mutima wa President Ndayishimiye yabitanguye kera yemeza ko myaka 11 iheze gihe yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa nyakwigendera Nkurunziza yamiriye kure umugambi witiriwe Burundi 2025 mu Gifaransa no kuvuga igicapo cy'uko Burundi buzaba bwifashe mu 2025 mu bijanye n'iterambere kuko yabona ababivuga arabahumvi.
Nico gitumwe muri ko muravuga ngo vision ngo 2025 muze mubaze igihe bavuga ngo vision 2025 ijewe nabyase ndumwe abantu bavuga bati urya mugabo ntakomeye mu mutwe arashobora kuja kubiri nibyo umukuru w'igihugu yemeye hari mu buke na liste de cabinet militaire baravuga ngo bararose ngo sinzira bakabakwereka amasanamu ya New York baravuga ngo ni Burundi buzaba bumeze mu 2025 reka murarose nyine reka abantu barantangari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'umutekano havuga nti ivyo muvuze se do litopie turafise ubutare ahantu heza habereye turisme turafise isi nziza imera akayaga keza klima ini nziza vyose turabifise
ninde akubwiye yuko bizokwikora
ninde akubwiye ko bizokwikora.
Muri kino gihe Burundi buri mu bihe bidasanzwe by'ubutunzi abahinga bemeza ko ofise y'amahera y'intega bizoza mu madolari muri banki nkuru atarenze indwi zibiri. President Ndayishimiye aheruka gutangaza ko ibitoro n'amadolari bamusaba atavyiyamurako bamwe bakabifata nk'umwiheburo muri mwico gihugu ubidorari sigaye rivunjwa hafi ibihumbi 400 by'amarundi ibitarwigera biba muri kahise eroje uri kaneza ijuje ya Amerika.